Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Namwe bagenzi mwashimiye ukurikira radio Nzambe gatega kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ryasango ry'amakuru mu Kirundi naye akabagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ubutegetsi buhari uno munsi bwaratumye abarundi bagira ishavu kuko atacugwamariye mu bijanye n'iterambere ari nacyo gituma batariko bariyandikisha ku bwinshi ngo baze bitaba amatora yo mu 2025. Ibyo bivugwa na Niseniyo Nkuru warongo uyu mugambwe CDP inseruka rukambye kubwiwe ngo abarundi nta kamaro babona ko kuja muri ayo matora. Mu ntara ya Rumonge naho harafashwe ingingo ruhasha kuri abo bose batariyandikisha amatora kuva kuri uno wa mbere nta munyagihugu arekuriwe kwinjira mu isoko nkuru ya Rumonge atabanje kwerekana ko yiyandikishije. Abaje bava kuri cyane akaba ari nabo bahagirira uruhombo runini kuko bataha uko baje. Ingingo z'agahotoro n'iterabwoba ziriko zifatwa n'abarongoye amakomine hirya no hino mu gihugu kubatariyandikisha ngo bazitabe amatora bigaragaza ko atacizere gihari ko ayo matora azogenda neza. Ibyo bivugwa na Marie Louise Baricako warongoye umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Aya n'ayandi ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nungenda ndabaha n'ikaze muri ano makuru. Ano makuru tuyahere muri politike. Kubona abanyagihugu badahurumbira igikorwa cyo kuja kwiyandikisha ngo bazitabire amatora y'umwaka 2025 nuko batanezerejwe n'ibikorwa byaranguwe n'abategetsi batwara igihugu. Abanyagihugu bakabona ko n'ubu naho bokwitaba ayo matora atakizohinduka. Ibyo byashikirijwe na Niseniyo Nkuru warongoye umugambwe CDP inseruka rukambye mu kiganiro yashikirije abamenyeshamakuru kuri uno wa kabiri, aho bavuga ko aricyo gituma abarongoye intwaro bariko bakoresha ingufu n'iterabwoba kugira abanyagihugu baje kwiyandikisha ku bwinshi. Kurikira Niseniyo Nkuru.
Mwonya abanyagihugu binumiye imizo majyango no kwanezerwa murabona nk'ubu amatora aregereje bati abanyagihugu tubahamagariye kuja kwiyandikisha mugende muri iruka niyandikishe amatora yaje bakijyamira mu nzu bakuza y'inkoni ubutagenda kwiyandikisha ntazoja ku isoko ntazoja kwivuza ntazoja mu camanza ntazoja kwishyura ingazi wababuze. Urumva nkaho uri kwamutera ubwoba kugira ngo agende mugabo wenyine umutima wiwe ugati jebe ntaho nja singomba kuja gutora. Nkuko babitubwiye imazo namwamwe twagiyemo turiko turakora ibikorwa vya politike twigisha abanyagihugu hari abatubwiye neza twebwe ntituzoja kubera ejo wagane izotora ko bazi yuko nibatora bazotora babandi babafatiye ingingo itabanezera.
Niseniyo Nkuru abona ko Uburundi buri ku bufata inzira yo kuja umugambwe umwe rudende. Ibyo navyo ngo umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora seni ubifisemwo uruhara urabye ingene ikirangamisi cy'amatora uwo mugwi wagitunganije. Niseniyo Nkuru agafatira ku mwanya muto uyu mugwi watekanije kugira imigambwe yifuza kugira inani ngo yitunganye. N'ubu nyene dusubire tumwumvirize.
Imigambi igomba kugira inani izigira mu kiringo cy'amatora kandi ikagira amakoraniro kaminuza yemeza ko bagiye muri urwo runani. Ayo makoraniro kaminuza aheze bakaca bagira intonde zimwe. Izo ntonde zimwe bakaca bagenda bakarondera impapuro zikenewe, izo mpapuro zikenewe bakaca bazizana bakazishyira muri seni. Ibyo bikorwa byose bimeze kuvuga seni yabishyize mu munsi umwe. umunsi mu tariki 8 muteza kugira muteza bya amakonge muteza bya mariste intonde muteza gukubitanga ivyo ndibishoboka ndise niraza amategeko yabigize ibibona zo bitunagize kuje mu ntware y'ubugambo umwe seni yikabisha mu ruhara
tukiri muri politike imyidogo ni yose mu banyagihugu batari bake basanzwe baja kwikenura mu isoko nkuru yo mu ntara ya Rumonge kuva kuri uyu wa mbere nkuko nabwiye mu ntango zanu makuru na munyagihugu yemerewe kwinjira muri iyo soko aterekanye icemeza yuko yandikishije kuja mu matora yimirije abashavuye gusumba abandi ni abanyagihugu baze bavuye mu mihingo ya kure y'intara bagasubira inyuma uko baje ni nkuru ya mugenzi wacu Jean Georges Kibogora
amakuru dukora muri iyo ntara ya Rumonge atumenyesha ko iryo soko rigenderwa n'abantu bava mu mihingo myinshi baba abaza kurangura canke abagura iki na kiriya muri kino gihe abashitseho babazwa n'uko babuzwa kuryinjiramwo baterekanye agapapuro kerekana yuko biyandikishije kuja mu matora yimirije
Kesho tuwe mwari kwa minu ya ndotu ya kutora imboga kukiaga tamanyika Mugi dushiki udo sanga Nikuna kwa dushiki wa kwa kwa kulishiriza Batu mpingu Tukerezo kwa kama undu Karatazi tuwa pia ndikishirijeko Ituja tuwa chetu Kenda Tukaba ahu tuwa hali Tuja mwiso kwa mkabu nja hako mdubuko Tuwa sanzi na huyina uko kwenyeme Tuwari uko Mwagwa kwa kama mwa injirayo Hukubi njango iviri kusama mekuru patuya wati terekanya wakapapuro ni uenjiri ni mayumzi lezo kufa maliko mina uenge ukashika mwamonge ukachosubi lini uma kakajuguri ya mutari uke
wanyagi hugu basa wabatengi sabijezwe gufati ngingo zidatuma umunyagi hugu awura guzwa mwuzi mabuki hugu amisi yose akavuga mbere ko kwiyandikisha mu matora bitari bikwiye kuba nk'itegeko
kuko bacu tubona yuko leta ikwiye gukora ibintu biba bishyize intumbero nziza kandi biri ku murongo ariko n'ikindi abantu bakeza kubona mbega umuntu agatemberanye hoho byoroshye gakanyagwa cyangwa agakata ni byose n'ibibazo leta yateza kwibaza imbere yo gushinga ingengo cyo tubona n'uko muri twebwe hariho abatariyandikisha hariho n'abiyandikishije n'ibyo mugabo byateza kubi agahata n'ibyateza gufatwa n'uko umuntu bamubuza gusoma bakamubuza gufungura umugore yateyandikishije
uruganda rwa radiyo Nzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka musitanteri wa komine Rumonge ngo agire icyo avuze kuri iyo myidogo y'abanyagihugu ariko icyo mubamenya ni uko iyi myidogo ivugwa no mu gisagara cya Bujumbura ku isoko ryo mu Ruvumera n'ibyo mu Kamenge
ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi kubijanye kwandika abazoje mu matora yimirije yerekana ko ayo matora atacizera umuntu yogira ko azogenda neza bishikirizwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari n'amahoro avuga ko ingingo z'abarongoye amakomine ziguma zifatwa mu gutoteza batariyandikisha bidahumuriza na gatonya umviriza Marie Louise Baricako
iyo igihugu kitoye kwinjira mu matora biba bivuze yuko kirondera intwaro ya bose bita demokrasi yubakiye ku isonerwa ry'amategeko n'agateka kazi na muntu amatora bene ayo aba mu mwitegenjo atawusumba uwundi kandi mu mutekano ibiriko biraba mu gihugu cacu nitegurwa ry'amatora y'abashinga amateka azoba muri mu 2025 n'amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi biteye kubiri cane n'ibisabwa kugira habe ayo matora mu bwigenge atabusumbasumbane kandi mu mahoro amakuru ava hirya no hino avuga ko hariho abamusitanteri mu makomine atandukanye bariko basohora amatangazo bahimiriza abanyagihugu kwiyandikisha mu matora banavuga ko uwutazoba yabikoze ataco azosubira gusaba muri komine bagaca banategeka amashure guhagarika ibikorwa ngo kugira ngo abana bakwite imyaka baronke umwanya wo kuja kwiyandikisha iyo ngendo irateye amakenga kuko aho kuba iy'intwaro rusange bisa ahubwo n'ibishingiye ku gahotoro n'iterabwoba makuru wa wese atagiye kwiyandikisha ariko nuko awatawutegerezwa gukumirwa mu matora ategekanijwe ni nako atawurinda guhatwa no gutegekwa kuja gutora umutima wiwe utamubwira ko ari yo nzira nziza y'igihugu gikwiye gufata
avuga kandi ko agahato katerekana amahoro n'umutekano cyategerezwa kuranga amatora yo kwizerwa cyukuri n'ubunyene tumwumvirize
ikindi agahato nikerekana ya mahoro n'umutekano byarinda kuranga amatora yo kwizera byukuri abarundi bazaza gutora ngirango benshi atari uko babibonamwo inzira izoja butse igihugu ariko ku ngufu n'agahato bakingira gatwe abazotorwa ntibazoba abaserukira abanyagihugu ahubwo bazoba abaserukira ya ntwaro zobimika ku ngufu ca kigo naco seni kijeje gutunganya no gucungera amatora carinda kuba gikora ata ubinjirira mu bategetsi bakerekana ko ataho bahayengamiye kandi bigenga kugira ngo bafashe abanyagihugu gutora uko umutima ubabariye mu bwigenge ntangere ngigisa n'icigenga na gatoyi byononekara babibona seni ikareka wa musantere bagakora icyo bashaka izo nareka nimbonera kure n'abapolisi babandanye bahata batera ubwoba abanyagihugu ngo biyandikishe baje mu matora ku ngufu
inzamba
imbere yo gusozera n'amakuru dutandukira igisata kijanye n'amagara y'abantu igenekezo rya 1990 gitugutu ihurirana n'umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ubugwayi bw'umuga bufatiye umutwe buje giturumbuka buzwi nk'izina rya AVC kaba no mu Burundi itana abantu abandi bakamugara naho ibitigiri taraba byinshi bimwe muyitera dusangamwo indwara y'umuvuduko w'amaraso hypertension indwara y'igisukari diabete itabi no kunywa inzoga ku rugero runini ku bwa muganga Benjamin ndiho kubwayo yanononsoye indwara ifatira mu mitsi ngo AVC irashobora kuvugwa igakira mu gihe umuntu ayivuje hakiri kare tumukurikire
uburwayi bita AVC ni ubumuga bufatira mu mutwe buje gikurumbuka icyo buvako hariho indwara z'umutima inzoka z'umurindi w'amaraso igisukari itabi kunywa inzoga zirenze urugero n'ibimenyetso izo ndwara z'ibanze hariho ukumeneka umutwe bidasanzwe ibinyanya bifatira mu ruhande rw'umubiri hariho ibizunguzungu ruhora aracakaza ubwenge mbere y'uko ubumuga nyabwo bufata burundu aribyo bita paralyse iyo ndwara irashobora gukira iyo ivuwe kare mu masaha atatu kuva ibyo bimenyetso muzaba hejuru bibaye ariko ubwo bumuga ubwoko bubiri hari igihe busanga hari umutima usoza amaraso usanga ugasanga amaraso yaviriye mu bwonko bita AVC hemorragique na AVC ischemique mu kwirinda ubwo bumuga buje gutomboka aricyo bita AVC harimo gufata imiti isi yose imiti ivura ariko tukagira umwenda w'amaraso azita hypertension gufata imiti ya diabete no gufungura ibyo muganga abakurikirana ku bijyanye na diabete yaba yavuze kugabanya kunywa inzoga nyinshi itabi kwirinda gukuruha cyane mu mutwe aje bita amaserese guhindura ingendo mu buzima bwa minsi yose gukora agasiporo ibirema minsi yose
Muganga Benjamin ndiho kubwayo akaba yabivugiye kuri Radio Bonne FM. Nino ngaho kuri iyo nkuru ijanye n'iyo ndwara cyo zisozera hano makuru kaba nshimiye mwebwe mwese mugiteze yombi mugire aho muba mwubahwe na ubutaha.